Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hazwe.
Tugena kerezo ya 15 ruheshi mwaka wa 2022 kaza nchuti bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe muri no makuru twateguriye nayo agizo n'ingingo nkuru zikurikira. Igisata cy'indero kirimo ibibazo byinshi ubwijwa abanyeshuri mu birasi abarimu badafite ubumenyi bukwiye n'ibindi zashikije mu nama idasanzwe kunagura igisata cy'indero iko ibera ibujumbura urabyumva muri no makuru. Munara ya Kayanza naho igenekezo rya 33 ruheshi uno mwaka n'iyo sango ryahawe amashingiro 18 akora muri komine Kayanza kuzoba yamaze kugara ayo mashingiro akora atisunze amategeko uko bishikirizwa na mustandiri wa komine Kayanza. Nayo mu gisata kimunzi mu bihugu kibanyi cha Tanzania makambi abamo impunzi z'abarundi inzara izura inzara hageza aho abana baheba kwiga kuko ataco baba bashize kumunwa idonido njyano makuru ni mukanya sangwe kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa tubaha ikaze kandi bwinshi bw'abanyeshuri nemeje kubabwira muri ano makuru mu birasi abarimu badafise ubumenyi bukwiye hamwe n'ubukene bw'ibikoresho biri mu bihagaritse umutima bariko barakurikirana inama idasanzwe yo kunagura igisata cy'indero inama iri kibera ibujumbura abitavye ibyo bikogwa bose barahuriza hamwe ku igisata cy'indero kirimo ibibazo byinshi idonido na aksera kan.
Abariko barakurikirana iyo nama rukokome mu gisata cy'indero barahuriza hamwe kuco bita inyigisho zitagira kanovera zitangwa mu mashure. Ibyo navyo bikava ku bukene bw'ibikoresho hamwe n'ivyigwa bishasha bitangwa n'abarimu batabifitiye ubumenyi bukwiye. Niko bibonwa n'ihuriro ry'amasyandika y'abarimu ku bwa Victor Ndabaniwe arongoye runani kosesona hakwiye ingingo zihutirwa kugira ibyo bibazo bive mu nzira.
La responsabilité de l'échec revient bien entendu à
ukuyoga kwa mbere kuva ku munyeshuri ariko nibaza ubwa nyuma mu bijyanye no kuyoberwa kwiwe. Ubwa mbere bihera mu bushikiranganzi bw'indero bikabandaniriza mu mashuri bigahereza mu muryango w'umunyeshuri. Mushaka gusambura igihugu nta kamaro ko guteza intambara izomara imyaka agaseseka n'amaraso. Bisaba gusambura igisata cy'indero hama umuntu akarindira imyaka 20. Icyo gihe igihugu kizaba kirimo abantu atacu bitayeho kirongowe n'abajya ibiturire hamwe n'abasuma. Icyo si cyo gihugu dushaka kuraga ugaruka muri kazoza.
Uwahoze ari umwungere mukuru wa diyosezi ya Gitega Musenyeri Simoni Ntamwana aserukira muri ivyo biganiro amashuri akukira ishengero katolika asaba yuko hojaho umugwi uhurikiyemwo abegukira amashuri yigenga n'aya leta kugira bashobore kwigira hamwe ingingo ziza zirafatwa na leta.
Harakibonekeza ubutandukane bishobora kuba ari uko turi abantu ariko harakenewe ibiganiro by'amaho n'umugwi w'amaho uhirikiyemwo abajejwe indero mu bisate by'abikorera ibyabo n'abo muri leta kugira bafashe ishigwa mu ngiro y'amasezerano agigwa hamwe n'ishigwa mu ngiro ryayo rikogwa na leta.
Kubwo umushikiranganji w'indero François Habyarimana haremeza ko ibyari byavuye mu nama rukokoma higa ibibazo by'indero yabaye mu mwaka w'2014 bitigeze bishigwa mu ngiro ariko akemera ko ishigwa mu ngiro zavyo biri ku rutonde rw'ibiriko birigwa muri iyi nama izomara iminsi itatu kandi izosozegwa kuri uyu wa kane. Yamara umushikiranganji w'indero abona ko amafaranga agenewe ubushikiranganji bw'indero aharugwa ku bice 20% by'amafaranga ya leta akiri make umuntu aravye ibibazo bihanze ico gisata.
Dushimira mugenzi wacu Bene Axela kana amashengero 18 yahora akorera muri komine n'intara ya Kayanza niyo ategerezwa kuzoba yamaze kugara bitarenze igenekezo rya 33 ruheshi uno mwaka. Ivyo nibishikirizwa na Gilbert Nyandwi umustantere w'iyo komine amenyesha ko iyo ngingo yafashwe hakurikijwe ingingo y'umushikiranganji ihamagarira abajejwe intwaro guhana amashengero akora atisunze amategeko idonido na Vanessa Moiteka.
Nk'uko amakuru dukura aho muri komine Kayanza vyemeza ayo mashengero 18 ategetswe kuzoba yamaze kugara gushika kuri iyo tariki na yakora atagira uruhusha ayakose inzu zikorerwamo amanama canke imanza amashuri canke ubunywero ayandi nayo nayubatswe hatubahirijwe ikirere gitegerezwa gutandukanya ishengero n'irindi ayo rero akaba arayubatswe inyuma y'igenekerezo rya 31 Kigarama 2014 ayandi 12 nayo yubahirijwe ibisabwa ariko yubatse nabi nko mu matafari y'ibyondo canke asakajwe ivyatsi canke shitingi yahawe uruhusha rw'umwaka ngo azobe yamaze gusubirwamo ariko murayo atanu nayo yagiriye ko acibwa n'ihadabu ry'amafaranga 20,000 ku mvo z'uko harangwa isuku rike hamwe mbere hakaba atatuzu twa sugumwe duhari naho turi tukaba tudakwiye ayo mashengero 18 yugawe agizwe n'amadini ya katolika protestani ndetse n'abisilamu
arakoze mugenzi wacu Vanessa Muiteka tumira mate mukanya amakuru tubandanirize mu gisata cy'ubutunzi ni radio Inzamba agateka kawe
Inzamba
Mugisata cy'ubutunzi agahombo ni kanini ku bantu barangurira myuga itandukanye ikoresha umuyagankuba ku murwa mukuru wa komine Gasogwe yaho ni mu ntara ya Muhinga amezi atatu agira here abo banyamyuga ataco bahereje iminwe biturutse kwibura ry'umuyagankuba bagasaba bajejwe intwaro gutorera umuti ico kibazo ido nido na Jacobe Sibomana
abo banyamyuga bo ku murwa mukuru wa komine Gasogwe akazi kabo katanguye kudindira mu ntango y'ukwezi kwa ntwara nte uno mwaka hatanguye kwibonekeza ibura ry'umuyagankuba batangwa n'ishirahamwe Rejidezo risanzwe rikwiragiza rikongera rikadandaza amatara n'amazi biturutse ku cuma citwa transformateur capfuye nk'uko bamwe muri abo banyamyuga babandanya bavyemeza bafise ingorane cyane bakaba ari abari basanzwe bafise amazu y'uburiro babika bimwe mu bifungurwa badandaza mu byuma bikanyisha abandi batorohewe na toyi ni abakora umwuga wo kumwa hamwe n'abafatanye ibyuma reka mugo ruhombo na komune Gasogwe ngo ntiyasigaye inyuma kuko hari amatagisi yahora atangwa ku munsi n'abanyamyuga itakironka uko isoko mu ntwaro ayi Gasogwe ibyemeza iruhande y'iryo gabanuka ry'amatagisi n'akazi ko mu biro ngo nikaranguka neza kuko inyandiko zahora zikoga ku mashini nyabwonko zidashoboka gukogwa kwero kene gumuyaga nkuba abanyagihugu bagasaba umustanteri n'umukuru w'inama ya komune Gasogwe hamwe na buramatari w'intara ya Muhinga gushinga ubu hamwe kugira ngo ico kibazo kironke umuti kuri iyo myidogo y'abanyagihugu bigasogwe uruganda rwa radio Inzamba ntiruraronka kuri telefone uburongoye iyo komune cyo kimwe na buramatari w'intara ya Muhinga
Jacobe Sibomana tugushimire abanyagihugu bo mu ruziba muri komine muha mu gisagara cya Bujumbura baridogera umwe mu batware babo nyumba 10 aliko atangisha amafaranga kwibombo ry'amazi ryubatswe na paruwasi Ruziba bakavuga ko ikika mukiza kuko yo quartier abayi bamwe batararonka bose amazi mu rugo mu ngo zabo agaca atoza amafaranga abaza kuvoma kuri iryo bombo utamuhaye amafaranga ntaheza ngo aronke amazi meza abanyagihugu baba muri iyo quartier bakaba basaba abamukurira ko bogenda kwirabira uko ibintu byifashe inkuru twateguriwe na Pierre Gahungu
Abo banyagihugu bo mu Ruziba bidogera nyumba 10 azwi ku izina rya Henri ko ababangamiye mu kutabaronsa amazi kandi yari yubatswe na paruwasi Ruziba uwo mutware ngo yahavuye yishingira amategeko agacaho amazi abamuhaye amafaranga gusa abasigaye akayabima
nakumbitwa ari karibomba ari ni idobomba ni ya paruwasi Ruziba nyine rero ikibazo dufite ni cya umva wabigize urudandazo ni ukuvuga abantu bose bari hano ahera harabaye ibihumbi ijana harabaye mirongo ibiri n'indwi harabaye mirongo umunani utera kuraza ibido yose wewe rero utari mu iyo sirikwi ni ukuvuga nk'abantu batwara ibibido saa tanu z'ijoro hariho abavoma kabera bashyikirwa saa sita saa hano ubwo ibyo urabivuga ngo jyewe umusirikwi aduha ndurunga ni nkako utwara amahera udafite amahera ingorane
ikindi uwo mutware yagizwa ni ukubesha abantu bashasha bimukiye muri iyo karitsiye ko iryo bombo ari ryiwe abo banyagihugu bakavuga ko ivyo vyose abikora yitwaje ko ari umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD
igomba ndaiga kanze na paruwase nta muntu arise amafaranga abantu bashasha labanza kana guhena ngo arinzwe taratwanza kuri hanga kwewe afite nufungo zo kugogara mwijo ari labanza gushakarira yumbe bitarata bashasha ko ahimuke ugacanda kuri hanga ndembe bitarata kandi ho nta muntu ari amazi ndabara batonde kibindi mukureri azoba be bashikiga bashinga za sita wewe amaze guheza kuvomiza wewe iziwe nazo zitebwo akarano n'ubuzima ari umujyana n'umwe bacayitwa dere izimugambwe ibiki aya sendere kayi mutware nyumba 10 ngo ndutabare
abanyagihugu bo mu ruziba bagasaba abarongoye intwaro ku rwego rwa komine muha gushika muri iyo quartier gufasha kugira ngo ico kibazo gitorerwe inyishu basaba kandi abo muri regidezo gufasha kugira ngo iyo quartier ironswe amazi mu ntumbero yo gutorera umuti urama ico kibazo radio inzamba agateka kawe nitwashoboye kuronka kuri telefone nyumba 10 Henri ngo agire ico ashikirije kuvyo yagiritswa n'abanyagihugu barongoye
Havuga mu kisata cy'impunzi yanotangiriza no makuru twabateguriye hari inzara mu kambi y'impunzi z'abarundi mu bihugu cya Tanzania kuvaho ishyirahamwe mpuzamakungu ritanga ibifungwa ku isi PAM rigabanarije ibyo ryahora ritanga aho bigeze abana baraheba amashuri abagiye kwiga nabo ngo ntacyo bumva kuko baba bashonje ubuyi abo bana bahora banywa bukaba bwarahagaritswe araheze amezi abiri izo mpunzi zivuga ko hamwe atayikozwe mu maguru masha ibara rishobora kugwa idonidona Jean-Marie Ndabashinze
kubashyirahamwe mpuzamakungu ritanga ibifungurwa ku isi PAM rigabanirije ibifungurwa ryahora riha impunzi inzara na kigoyi nivyo birangwa mu makambi y'impunzi ziri mu gihugu ca Tanzania abababaye gusumba abandi n'abana aho mbere bamwe bahisemwo guheba amashure abandi bakiga nabi nabi umviriza umwe mu bavyeyi aravuga uko byifashe
abana baraheba amashure ntibaba baciga neza kubera bararya ntibahaga ntibaronka ico bajya bavuye ku ishuri saa sita kubasubirayo abagenda mu masaa sita usanga bagenda batariye
icagiye kuvyunyura n'ifu y'ubuyi yahagaritswe haraheze amezi abiri mu gihe bahora banywa ubuyi imbere yo kuja ku ishuri muri kino gihe bagenda ataco bashize ku munwa bashitseyo ntaco bakora ataru kwisinzira ko gusa
ubuyi baheruka kubukura amezi abiri yose araheze urumva nabwo bwari mu bintu bifasha abana kugera ku ishuri banyoye umusururu ubu rero nawo amezi abiri araheze barayibongeye kandi kuwukuramo ni ukuvuga abana mu mashuri usanga batiga neza usanga basinzira ntibakurikirana ivyigwa guco guco gutyo iyo ibifungurwa bigabanijwe ingaruka mbi rero ni nyinshi rwose usanga n'abantu bakuze atamagara meza bafise kuko ntibafungura ibikwiye
mukamenya ko makambi y'impunzi ari mu bihugu vy'aka karere harimwo ikibazo c'inzara mu gihugu ca Uganda abatari bake baramaze guhitanwa n'ingwara zifatiye gufungura nabi eka no mu bihugu nka Congo iharanira demokarasi no muri Kenya hose harangwa imyidogo y'impunzi aho bavuga ko atagikozwe mu maguru masha ibara rishobora kugwa abaserukira igisata cao ni kijejwe impunzi ku isi HCR muri ivyo bihugu nta n'umwe aragira ico avuze ku bijanye n'amaborogo izo mpunzi
na hano rero duce dusozerano makuru tubateguriye nshimire mwemwe mwese mwateze yomi bagaze maze batorokanije ano makuru sinoreka kubashimira Eric Claude Nazo na kumwe kuri miko ndabasezeye nahuta.